Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Mwiriwe nchuti namwe bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe kaze mu makuru yo kuri wa gatandatu igerekezo rya 2020 nyandagaro mwaka wa 2022. Aya makuru tuyahere ku ngingo nkuru zikurikira. Warahagaritswe ku ngingo yafashwe n'ikigo ARCT, uyo nawo numuhura wa telefone ngendanwa w'ishyirahamwe la sel, ariko mushiramwe la sel bo bakaba bahakana ko baheranye nkuko bisigurwa mwikete by'umuyobozi mukuru wa AFCT. Muraza kubyumva murano makuru. Mukuru mugambwe nawe SNDD-FDD mu ntara ya Bubanza mu ndwi iheze yarafatanywe imifuko ifumbire ishika ijana yari yanyegeje mu biro vyiwe. Abanyagihugu basaba ko yoshengezwa imbere y'ubutungane. Umwiheburo nawo ni wose mu bakozi ba leta biturutse ku majambo awushanye yabategetsi kuvyerekeye ishigwa mu ngiro ry'umugambi wo kunganisha imishahara. Abakozi ba leta bavuganye na radio Inzamba bakaba babibonamwo amahinyu menshi. Muraza kuvyumva kaze mwese.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa mwese. Muhora wa telefone ngendanwa w'ishyirahamwe la sel warahagaritswe ku ngingo yafashwe n'ikigo ARCT kijeje gucungera ibijanye no gutuma tumanako amakuru mu Burundi. Ibirarane vy'amakori nibyo byatumye hafatwa iyo ngingo, ariko mu ishyirahamwe la sel bo bakaba bahakana ko baheranye nk'uko bisigurwa mu ikete by'umuyobozi mukuru wa ARCT. Inkuru tubaza Bella Mugisha.
Mwikete vyo kuri uno wa kane igenekerezo rya 18 nyandagaro, umuyobozi mukuru w'ikigo ARCT yatanze itegeko yuko isosiyete La Sel yugara umuhora wayo wa telefone ngendanwa. Ayagiriza kutubahiriza amasezerano yagiranye na leta y'u Burundi. Samuel Muhizi yabwira iryo shirahamwe ryo gutuma tumana kwa makuru ko ibiringo vyo kuriha yahawe itavyubahirije, ari naco catumye hafatwa iyo ngingo yo kubugarira. Ishirahamwe La Sel ntiryatevye kw'ishuri iryo kete, babanje kugara imihora yabo nkuko babisabwe. Icegera c'umuyobozi mukuru wa La Sel avuga ariko ko atemera ivyo bagirizwa na ARCT. Anthony Kiyuna asigura ko kuva ku itariki ya 30 Rusama muri uno mwaka, La Sel yari yararishe ibirarane vyose vy'amakori bingana n'imiliyari 6 n'imiliyoni 654 na zine z'amarundi. Ikigo kijejwe kwegeranya amakori Obea ngo carabiteye ko umukono nkuko vyemezwa muri iryo kete gicegera c'urongoye iryo shamwe La Sel. Iyo sosiyete yemera gusa ibirarane vyo mu mezi yakurikiye uko indwi n'uko umunani, ayo akabangana n'umuliyaridi umwe n'imiliyoni 300. Ingaruka z'iyo ngingo ya ARCT zigiye gutangura kwibonekeza guhera ku munsi wa mbere uza, nk'uko amakuru ava muri bamwe mu bakozi ba Lasel abivuga. Abo mu gisata kijejwe gucuruza service vente ntibazotonda ku kazi, abandi bo bakaba babandanya gutonda mu bikorwa bibayabaye mu kwizera ko inyishu ishobora kuboneka yova mu biganiro bikorwa n'ababijejwe mu nzego za leta. Aha tukabamenyesha ko ishyirahamwe La Sel ryakoresha abakozi bagera ku 90 nk'uko amakuru ava mu bakozi baryo avyemeza.
Yoga rwa gishyirahamwe La Sel SU rikoresha izina ry'ubudandaji smart n'ikimenyetso kibi cyane ku butunzi bw'igihugu, cyane cyane ko iryo shyirahamwe ryo ryemeza ko ryamaze kwishyura amakori ryari riheranye mu kigo cyegeranya amakori OBR. Uko niko Faustin Ndikumana abibona, akababazwa n'ukubona ko uguhagarika amasezerano y'iryo shyirahamwe bizogira ingaruka mbi cyane ku butunzi bw'igihugu muri rusange. Asaba ko leta yoshyiraho umugwi wigenga wo kumvikanisha izo mpande zibiri, ibyo navyo bikaba byotuma kandi abanyamitahe b'amakungu babandanya kuzana imitahe yabo mu Burundi na cyane cyane muri ico gisata cyo gutuma tumanako amakuru. Umviriza Faustin Ndikumana.
Tukovuga ko ari igisata coba cyitwa ko cabonetse ko cashatse gusa gitera imbere mu bintu bijanye na investment direct tranche, no kuvuga abazanye imitahe hanze muri ico gisata nibo tubona ko yari mu bisata byinjije imitahe mu gihugu, itahe investment direct tranche. Urumva rero twabona kumenya ico gisata cari caterereye muri tumanako bitamwe kumera gutyo. Rero nukuchumu nao mulile tabaraba wakabuga bati wakarabaneza huku ya mashirari makuruma kuhuavu ya handu chuanzu kwa nako nawe andro ni mama kule ekonomiki wakore ramu paramuka mujibu tunzi wakore ramu wana nao njine ni uoroshe ngi wazo dama dovi zivijibi toro inge ni murundi vimeze kapasite ya waguraba nukushobu zika waguru karaba ukarabaneza yuko izongwa ni mujibu tunzi yuko yumbeo na njini tobi jamu tu akadika chakawaka hahagare sawa rundi wakora waha korera imiryango nabo nyene bari hamakori bagura ibintu ku masoko bakari hama employee indirect ugasanga baragura ibintu cyangwa baje mu gashomeri imiryango bari batunze muri gihe cy'ubukene urabona ko ari kibazo kiba kiriho kiriyongera cy'ubutunzi kiyongera cyane ikindi cyo kuraba no kurakwa nabana makete bahana ugasanga bavuga ngo mwe yararishwe abantu kamengo ni bakabana ko mengo ntiyarishwe muri bibihe harabico bitari commission net d'arbitrage zizaziraraba uko ihaba muri leta canke muri aya mashira hamwe amashira mwe yose barikori kwa tawo bari kararenganya wundi bagafasha kugira haze kuriwa byarishwe canke ntibarihisha abantu kabiri canke bamwe nabo nyine ntibari ngo basimbe ibyo bari kugasanga ntibarishe no kurako ibyo byibituriye bitajamwo abashaka kurihisha umurengera kumbure canke abashaka guheba bimwe imwe bitaza konkisyo urumva nibaza yuko nawo sari kubiraba hanyuma umaze kurayizo mvo zose ntushaka tudimega ndaborohereze canke ibintu yamviro nimeze neza siyo yatumye bagiriza ibibazo ugafata ingingo
hadiyo inzamba turabandanya amakuru twateguriye numwiheburo mu bakozi ba leta biterwa n'amajambo ahushanye abategetsi kuvyerekeye icirwa mu ngiro cy'umugambi wo kunganisha imishahara mushikara nka juki gaca leta avuga ko ari ukuzobanza kuzana abahinga bavuye hanze guharura iyo mishahara icegera cy'umukuru w'igihugu nawe suko ayibona avuga ko icyo ari icyitwazo abakozi ba leta bavuganye na radio inzamba babona ko uko kuvuguruzanya bituma bibaza yuko ivyo kunganisha imishahara byo bakoko bizoteba bikaja mu ngiro umviriza abo banyagihugu
urutonde kumva ivugo z'ubushanye zaba izubujije cha leta tugatangaza kubera ko ivyo byashikirije mu gihe abakozi ba leta bari biteze akarusho mu bijanye n'itugamaza kuyishumbashumbane imishahara reka mbere bikaba bigushanye n'imvugo ishegerasha cy'umukuru w'igihugu ntituzi rero ko ubwo bari gukina kwa politike nk'uko ushobora mwanditse umwe yivugiye ko politike ari umwuga wo gukoresha yateye isoni rero ugihugu cy'u Burundi aho abategetsi bavuga ikintu hamwe n'imishahara ishaje
bahingiriye mu ntango z'ukumunani aho abantu bari biteye gusomera umushikiranganji aravuga ko bidaku unda kubera ata muhinga bararonka birateye isoni cyane hari kuvuguruzanya hari ukutavuga rumwe hari kudasigura ibyo muri leta barimwo kumwe eka ni ibintu jye mvuga nti ni politike dutatunema sindi ko babuze amahera sindi cyabitumye mbega abakozi ni umwiheburo kuko ntitubonye bikira bike tuzatwana bikuye mu mutwe ko twumbure hari ikigiye kongera ku ishahara
ni kubera iki bimaze imyaka ibiri biharigwa ko haraje imigwi yose ihinga ishobora kuba iriho bakayirukana hakaba hariho umugwi ubwo batanu wabikoze kandi bakabyemera bakabisinya nemeye ya conseil de ministre ikabyemeza mugakava ariko abarisi batabahari nibatubwize ukuri nimba basanga barayanyuruje nibavugisha ukuri ariko baratura amajambo yo kwimena amaso baheze barundi baheze abakozi ba leta kumwe n'abana kuko turabona neza yuko no mu kigero cya leta ayo mafaranga no mu itegeko rigenga abahera leta zo gukoresha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na kabiri ushuri w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na gatatu arimwo none nayo dushaka kubona iki nibabivugisha ukuri ko bayibye cyangwa ko banyuruje kuko tumenyereye mu gihugu cyacu
ukuri ni akamara amanza aho umukuru w'igihugu avuga ijambo yamageze mu ngiro icyo kiyobora mu gihugu cyacu cy'u Burundi nta handi biba iyo umukuru w'igihugu avuze ijambo byihutira kwishyira mu ngiro na cyo tuba tuti ni ibikwita gashyi ahindura ingendo bajya kwimena amaso kandi yamenye abashyitsi kandi twasanga umukuru w'igihugu ko ijambo yavuze cyo cya mu ngiro abantu babona yuko umukuru w'igihugu avuze ijambo ajya mu ngiro kujya ku mwami kera yavuga bigakoreka
Inzamba
Hadiyo inzamba gateka kawe turana yana makuru twateguriye umukuru mugambwe Sen DFDD mu ntara ya Bubanza mu iheze yarafatanywe imifuko y'ifumbire ishika ijana yari yanyegeje mu biro vyiwe abaremye n'abanyagihugu muri rusange basaba ko intaha yo mukubita mu gahanga akishura ivyo yakoze ni inkuru ya Pierre Dahungu
imifuko y'ifumbire yafashwe yose hamwe ishika ijana amakuru ava mu ntara ya Bubanza atumenyesha ko uburongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bubanza Alexandre Ngoragoze yapakiye iyo mifuko mu modokari asanzwe akoresha ayipakira ayikura ahasanzwe hari ububiko bw'isima ya Buseko ayijana mu biro vy'umugambwe ku rwego rw'intara. Bivugwa ko yari yashize iyo fumbire muri ivyo biro vy'umugambwe mu ntara kuko azi ko atawushobora kuza kuhasaka, ariko uburongoye iperereza mu ntara ya Bubanza ngo niwe yaje gufata iyo mifuko abanje kuvugana n'abamukurira nk'uko umwe mu babibonye avyigana.
Yayipakiye ayikora kandi hari ububiko bw'isima ya Buseko aho kandi yayikuyeho ayipakiye imodoka abantu bose babona mugaburumba nta kundi muntu ari bugire ayimusezana kuri permanence. Iyi mpamvu ayijana kuri permanence ni uko abazi yuko muri permanence nta muntu ahasaka, muri permanence ari ahantu hubahwa, ari ahantu atekereka, rero uwuzegeje mbere ga niho yaca aza kuhasaka. Kandi twarumvise yuko wewe yari yamaze kubwira abamukurira kagira hasakana akaratanga uruhushya.
Iyo fumbire yafashwe ku munsi wa kane w'iyindwi, ariko kuva mu ntango y'iyindwi turiko turasozera abarimyi bararondeye ifumbire ariko ntibigeze bayironka. Bagatangazwa n'uko umuntu arongoye abandi nk'uwo afatanye ifumbire kandi abanyagihugu banyarucari bayirondera bakayibura, abo barimyi n'abandi banyagihugu muri rusange basaba ko ubutungane bwokora kandi budahengamye kugira ngo uwo muntu ahanikwe amakosa yakoze.
Tugasaba yuko ko yafatanye isonga yohana hakurikijwe amategeko ubutungane bwakora cyaguhengama, hanyuma babandanye bakurikirana kuko akora uwo Alexandre asanzwe arongoye umugambwe mu ntara ya Bubanza asanzwe akora urudandazwa rwa magendo rujanye n'isima benrisoro rujanye n'ibitenge.
Uruganda rwa radiyo Inzamba agateka kawe ntiturashobora kuronka uwo muyobozi w'umugambwe CNDD FDD mu ntara ya Bubanza kugira ngo yicavuze kuri ivyo yagirizwa.
Arakoze Pierre Gahungu. Umwaka w'ishure w'2022 ushira w'2023 buca utangura mu Burundi, ishirahamwe Pakobu rikaba ryamaze gushira habona ibiciro vy'amakaye. Iryo shirahamwe rikaba ariryo ryonyene rikora amakaye mu Burundi, ariko naho ibiciro vy'amakaye vyashizwe ahabona abadandaza ntibavyakira neza kuko kubwabo iryo shirahamwe ritagikora amakaye. Idunido na Evrine Mukeshimana.
Nkuko biboneka mu itangazo ry'iryo shirahamwe ryo kuri uyu wa gatanu, ikaye y'impapuro ijana iri ku mafaranga 1650, iy'impapuro 60 iri ku mafaranga 1050, mu gihe iy'impapuro 48 yashyizwe ku mafaranga 900, nayo iya 36 ku mafaranga 700. Ibyo biciro biri kure cyane y'ibiriko biragurishwa mu gisagara cya Bujumbura. Kubw'amakuru atangwa n'abadandaza, kuva batangura isekeza ryo kudandaza ibikoresho by'ishure uyu mwaka, nta gikoresho ca Pakobu kirigera gisohoka. Bakavuga ko ivyo biciro bije kubateranya n'abaguzi.
Nta muntu ashobora kushinga ibeyi ku kintu adafise. Iyo abo bashinga ibeyi mu gihe hariho amakaye bariko baraduha byumvikana, ari bayakuye muri Kenya, bo nabo usanga rugingiro bariko baraduteranya n'abaguzi, kuko batoza bavuga ngo Pakobu yarashinze ibiciro naho ata amakaye yaduhaye. Kugeza ubu nta makaye ahari Pakobu. Twebwe rero tubona yuko ibyo bintu byohagarara.
Amakuru ava mu gisagara cya Bujumbura akaba avuga ko kugeza ubu amakaye adandazwa ari ayinjizwa mu Burundi avuye muri Kenya. Ayo nayo akaba azimvye nk'uko amakuru ava mu badandaza abandanya abivuga. Uruganda rwa radio Inzamba rukaba rutararonka kuri telefone abarongoye ishirahamwe Pakobu.
Evrine Mukeshimana arakenuye. Mu makuru avugwa kuri radio Inzamba kandi nk'uko mumenyereye mu kiganiro ku isoko cuno musi, dushimikira kubijanye n'ingene abana b'abanyeshure bo kurikiranwa mu bihe by'uburuhuko. Ku isoko mu gishikirizwa na Karine Dusabe.
Ku isoko. Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Kuva mu ntango z'ukwezi kw'indwi, abanyeshuri bo mu mashuri mato n'ayisumbuye bari mu buruhuko. ubwo buruko bw'amezi abiri utuma ku ruhande rumwe abo bana baharonkira ubumenyi butandukanye n'ubwo bakura mu ishuri. Ariko ku rundi ruhande, iyo abo banyeshuri bari mu buruhuko badakurikiranywe neza, bashobora kuyigira izindi ngeso mbi. None abarezi batanga impanuro izihe ku bijyanye n'ingene abo bana bokurikiranwa. Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri wa gatandatu igenekerezo rya 2020 myandagaro umwaka wa 2022 mukagishikirizwa na Karine Dusabe Kaze. Kigiye cy'uburuhuko abanyeshuri bavuganye na Emile Nibasumba wa Radio RPA bamenyesheje ko kenshi baba bariko bafasha abavyeyi bikorwa byo muhira.
Nje mu buruhuko bukuru nashoboye guteka umuceri, biharage, ubugari bwo ry'abantu babiri, nashoboye koza ibyombo, gukoropa, gusasa no kumesa impuzu nkazanikira, hanyuma ikindi twagiye kumutemberera bibi aratwereka urusyo nico barukoresha, atwereka n'impuzu z'ibiti.
Kubera jinsanzwe ndi umukinnyi w'umupira, twarakinye inkino nyinshi, turamenyana n'abagenzi benshi. Icya kabiri naho ndabafasha n'ababyeyi dukorwa two mu nzu. Kubera njye nsanzwe nzi no guteka, abatonyi banjye nkabereka ingene bakora udukorwa two mu nzu.
Ubu ni gihe cy'isiza, ndabwira mu gatondo nka saa mbiri kajya gusiza akadoha nka saa tanu n'inusu, hama agafungura muhira, hama akaruhuka gatoya, hama ku mugoroba tugaha ubwatsi inka ntazira muhira, ku mugoroba nkaca disetere umuntu akishyira ko amazi akoga, kari abantu hafi y'iyo abantu b'ababanyi generasiyo yacu tukayaga, tukayaga nka cumi na zine n'igice saa moya, hama umuntu agataha muhira.
Uruko bukuru namenye gukoresha imashini nyabwonko uko mama yanyigishije, kubera ku ishuri sinayitabura neza. Mama yanyigishije nkayimenya neza mu kwandika n'ibindi bintu biri ku imashini.
Ababyeyi baganiriye na bagenzi bacu ba televiziyo Honesance baremeranya ko igihe cy'uburuhuko atari akanya ko kuryama, nyabuna ari ako kurahura ubumenyi. Abo babyeyi bahisemo gufasha abana babo mu kubakoresha ibikorwa byo muhira.
Turagerageza kubaha abana ibikorwa bagakoropa, bagakora bajya mu kugwa abakozi bakora, bagafasha abakozi nimba ari kuvoma. Ariko rero nageze amasaha y'inyuma ya saa sita biratugora ko nta bindi bikorwa tubona tuba twobatuma bihari. Kiba rero nuko abana dusanga bariko baratembera, umwana ahitana n'undi bagenda, abakiri bato bamaze kugera haruguru bakagenda kwitaranyika koga, abandi bakamera nk'abayerera kuko nta bikorwa by'ukuri intwaro iba yarateguye byohuza abana kugira ngo abana bashobore kujya muri ibyo bikorwa ntibasamare. Twebwe turira yuko amashuri yatangura vuba kugira ngo bapfume basubira ku ishuri, ko iyo inyaha mu buruhuko by'ukuri twebwe ntibitworohera.
Abana nk'umubyeyi nashoboye kubigisha ukuntu bateka, ukuntu bamesa. Umukobwa mfise wewe naramweretse ingene basasa. Hariho abasanzwe bari mu ma ekipe akiri umupira ukwinonora imitsi, barashoboye kugendera abandi bakinyi bagenzi babo, baragira inkino zibahuza. Je umubyeyi nategekanije yuko kwa Mungu ntigezwa kuba twara kuri Tanganyika, nkaja kubereka ibigize Uburundi, karyoherwa bakarya bakanywa, tukarengera yuko amashuri atangura.
Ubwa Elari Nibizi umurezi akaba n'umubyeyi, gukurikirana abana mu buruhuko bisaba integuro kuva imbere yuko baja mu buruhuko. Kubwiwe ngo ico gikorwa kugira kigende neza nticari gikwiye kuba ico abavyeyi gusa, ahubwo na leta yategerezwa kwerekana uruhara rwayo.
Abavyeyi bari bakwiye ko baba n'imbere yuko uburuhuko bushika baragiye inama n'abana, bakaraba ibyo abana bakenera mu buruhuko byo batuma bakoresha uwo mwanya, hanyuma bakabandanya indero. Hama kandi uburuhuko bukagira n'ico butanze bwa nyungu. Ikindi abavyeyi bofasha nuko muri bo nyene boje inama, urabona amashuri hafi yabo hariho amashuri, bakaje inama bakaraba ibyo bikorwa abana bashize imbere ko bakeneye, bakagira inama yuko abavyeyi bohana imbu bakaza barakurakurana mu gukurikirana yuko ibyo bikorwa abana bashatse gukora koko bifise akamaro bakaza bararaba kandi yuko atakindi abana bashobora kubungura bakavuga bati twebwe tubona dukeneye iki kugira ngo twiteze imbere indero turonke indero runtu nivyo hama twongere no mu bwenge twiteze indero kumbure no mu buhinga. Urumva rero ico ni igikorwa gikomeye cyane bakongera igihe bavyeyi bashoboye kwitunganya bakaringaniza bagashyiraho nk'agakomite bagaharaba abajejwe intwaro yuko bugira icyo baborohereje imuri ivyo baborohereza urabona ibikorwa bifatira abana mu kiruhuko hari ibikorwa bijanye no gukora mu rugo no kuvuga byo kurima ibyo korora hakaba ibyisuku hakaba ibyimyuga hakaba ibyubudandaji abavyeyi rero buheze bakafasha abana bakaraba igikorwa gishobora kungura abana kikabazanira ikintu bo kwinjiza urumva rero ibyo bikorwa ni bikorwa ndetse yuko bihiva ku muvyeyi n'umwana nuko leta rero yoheza igatanga intumbero ikama bafise mu kiruhuko mu makomine ku mitumba ariho no mu makarike bakabazi ibikorwa bihari birindiriye abana mu kiruhuko ibikorwa bitanga inyungu ku muvyeyi ku mwana bikongera bigatanga inyungu no kugihugu ikindi naco hari ibikorwa biremeye abavyeyi bo kwirinda ko abana ibikorwa birengeye imyaka yabo.
Muriyumviye yuko gukurikirana abana mu buruhuko ari akajyo kubana kugira baharonkera ubumenyi butandukanye bataronka ku ishure kandi buzobafasha no muri kazoza. Ina hano duciye dusozerera kino kiganiro ku isoko kahindu sawe nakibashikirije ndabahisanga kuwa gatandatu uja naho ubutaha.
Cari kiganiro ku isoko.
Musozera aya makuru nkuko vyama kandi bigenda ku minsi ya gatandatu tubabwire yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi ari no munsi tuyasomerwa na Bella Mugisha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze tuti bagenzi muri ano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru tuyatangurire ku kimenyesha makuru SOS Media candika ku bunyonyezi bw'ifumbire bwagirizwa userukira umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bubanza yafatanywe ibirijana by'umwavu yari yanyegeje mu ngoro y'uwo mugambwe ku rwego rw'intara. Kubw'ico kimenyesha makuru ngo byabaye ibintu bidasanzwe kubona habisakwa mu ngoro y'umugambwe CNDD-FDD isakwa ryatumye uwo mwavu uboneka. Umunywanyi w'uwo mugambwe yavuganye n'ikimenyesha makuru userukira umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bubanza azwi ku izina rya Ngorane ngo aravugwa mu yandi manyanga nko kudandaza isukari isima n'umwavu wa kijambere. Bamwe mu banywanyi ba CNDD-FDD basaba ko ubutungane bwokora uwagiriye amakosa agahanwa kurikijwe amategeko. Aya makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru tuyabandanirize mu by'ubutunzi aho ikimenyesha makuru buhundiye ko canditse ku migambi y'ishirahamwe Colex. Red X ni ishirahamwe rikorera mu gisagara ca Bujumbura haraheze imyaka itandatu nk'uko bishikirizwa n'uburirongoye batazira mwarabu ngo cyatanguje umutahe w'ibihumbi 800 gusa mu mafaranga y'amarundi muri kino gihe ngo bageze ku bihumbi 500. Uwarirongoye abona ko ugwaruka rw'abarundi aho gusesagura amafaranga barondera impapuro n'amatike yo kuja hanze y'igihugu na cane cane iburayi ayo mafaranga boyadandaza hanyuma akabungukira. Tubandanye mu vy'imibano abana bo mw'ibarabara inkozi z'ikibi muri kazoza vyandikwa n'ikimenyesha makuru iwacu aho cibaza ico kibazo imigwi y'abo bana iribonekeza mu gisagara ca Bujumbura babayeho mu gusabiriza bamwe muri abo bakaba banywa ibiyayura mutwe. Abadandaza bavuganye na iwacu bavuga ko abo bana biba ibintu bitari bike amatelefone ngendanwa ivyuma vy'imodoka amafaranga n'ibindi. Abatari bake bavuganye n'ico kimenyesha makuru bemeza ko abo bana bazotera ingorane mu gihe atacokorwa vuba batinya ko bashobora no gutwarwa mu bwizi bwa nabi nko mu bwicanyi. Mu gusezera n'amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri ino ndwi tuvuge ibijanye n'umuco. Guta umuco bisa no guta akaranga vyandikwa n'itororokanirizo ry'amakuru ABP Info. Denis Bukuru umwigisha mu makaminuza avuga ko biteye agahinda kuva abakoloni bashika mu Burundi abarundi barasuzuguye ibintu byabo byerekana ko bataye akaranga. Uwo mwigisha avuga ko guta umuco n'akaranga ari nk'umuvumo. avuga ko umuco ari ndongozi urumuri rubonesha igihugu n'abanyagihugu ibihema n'ibidahema. Cuti bagenzi ha rero niho hagarukiye amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri nondwi mbere mugisha na yabashikirije ndabifurije kuroranirwa naho kuwa gatandatu za
amakuru yanditswe n'iminyamakuru kuri radio Inzamba.
Alakoze bera mugisha nino nga hadu chedu sozera makuru tuareko tura washikiriza ediklo denazwe na washikirije na wifurije kurani gwa mwanyu numu vlanyu na utahu.